Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kazi mu makuru yo kuri wa mbere tubwirekezo rya mbere nyandagaro mwaka wa 2022 amakuru twateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira ubwoba ni byinshi mu munzi z'abarundi bahungiye muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ni nyuma yaho hagandaguriwe umwe muri zo munzi bikaboneka ko yapfuye atumiswe bakabagize impunzi ya gatanu ipfuye muri uno mwaka barasaba ko amategeko agenga imigambwe yo kubahirizwa abo n'abanywanyi b'umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi barebankiwe gukora inama ni muri komine Buyengero iri mu ntara ya Rumonge muraza kubyumva muri ano makuru. Itegeko ryo kubanza gushira ibitungwa bigomba kubagwa mu kivanza cyabyo ntiryakirwa neza n'abayangayanga bo mu ntara ya Kayanza mukanya twinjira mu idonido ijyana makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa no makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano umuke hari munzi y'umurundi yatowe ikiziga kuri w'Imana muri site y'umurongwe mu gihugu cha Congo yaranira demokrasi. Abamubonye bavuga ko yishwe acumiswe imbugita mu gihe yari yagiye kuraba murima wiwe w'itomati. Umubabaro ni mwinshi mu mpunzi na cyane cyane ko haguma hatogwa ibiziga abakoze amaroregwa ntibaramenyekana kandi ahitwa ko hariho inzego z'umutekano. Inkuru ya Trifine kane wabo
inkuru ziva muri site ya Murongwe zemeza ko iyo munzi izwi ku izina Jambo na Buca Domiciano yiciwe mu murima w'itomati yaragiye gusoroma. Zivuga kandi ko yicishijwe n'imbugita kuko umubiri wiwe wari wuzuye ibikomere. Umubabaro ngo ni mwinshi mu munzi na cyane cyane ko batagira aho bitura naho hari inzego z'umutekano. Umviriza umwe muri izo munzi
twebwe kabisa twumvise hari akababaro rwose twabona hashyizweho kuri uwo murima dusanga ikizinga mu ishyamba cyari imbugita nyinshi ku mubiri wiwe. Abajejwe umutekano niho batubwira ngo barakurikirana ikibazo cyose cyose twakurikirana gihe yangamye kandi hitiyeho twitura tubanki twashoboye kwitura muri kandi ya Murongo.
Abarundi bemeza ko bari mu ngorane nyinshi cyane kuko bamaze gutora ibiziga birenga bine mu kiringo cy'umwaka abishize umunzi ntibanamenyekane. Basaba igisata HCR kubaronderera ikindi gihugu bashobora kubamwo mu mutekano ahandi ho ngo bazohonera muri ico gihugu.
Ingorane ni nyinshi cyane n'ibiziga bishika bine kamenya bari kubarabica niho turiko turavuga ati turakeneye umutekano ntuboneka ubwo cyo turasaba tubure nk'impunzi ziri ngahe Murongo turasaba tutahane cyangwa gatujyane hehe mu kindi gihugu kuko turabona yuko tuzohava tukira ngaha.
Uruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone umuserukira igisata cya ONU kijejwe impunzi HCR muri site ya Murongwe kugira ngo agire icyo ashikirije kubijanye n'umutekano w'izo munzi.
Twifina kandi wabo arakenuye na mu makuru avugwa muri politiki imyidogo n'imyinshi mu banywanyi b'umugambwe CNL bo muri komine Buyengero mu ntara ya Rumonge ni mu gihe baraye babujijwe n'umunyamahanga wa Mustanteri ari kumwe n'igipolisi kugira inama yahuza abanywanyi b'uwo mugambwe muri iyo komine. Amakuru dukura muri iyo ntara avuga ko ari ubwa mbere iryo juragizwa ry'abanywanyi b'umugambwe CNL ribaye muri iyo ntara. Basaba buramatari w'intara ya Rumonge gukurikiranira hafi icyo kibazo mu gukurikiza amategeko agenga imigambwe idonido na George Nimenya.
Nkuko amakuru dukora muri iyo ntara abivuga mu gitondo cyo kuri uno munsi wa mbere ibikorwa by'inama byari byateguwe n'umugambwe CNL byahagaritswe ku musozi Cabara ku itegeko rya Musanteri wa komine Rumonge Jeremy Bizimana. Ni mu gihe ejo ku munsi w'Imana muri iyo ntara nyene muri komine Buyengero ku musozi Muyama umuyabanga ntayegayezwa wa komine ari kumwe na polisi baragayitse inama yari yateguwe n'uwo mugambwe aho yari yakoranije abanywanyi bawo. Ivyo bikaba vyategetswe na musitanteri wa komine Rwayo Gracien. Abanywanyi b'uwo mugambwe CNL bakaba baremeye barasohoka iyo ngoro atankumanzi, ariko bakaba bafise amakenga ko barongoye intwaro muri iyo ntara, bafise umugambi wo kugara burundu ibikorwa by'uwo mugambwe, kuko ngo abajejwe intwaro badasiba kwahohotera bakaba bajuragiza mu bikorwa umugambwe wabo wemerewe gukora muri iyo ntara. Mumenya ko ku igenzezo rya 12 mu kakaro uyu mwaka muri komine Rumonge nyene ku musozi wa Musave, abajejwe intwaro bahagaritse ibikorwa byo kwinjira ingoro y'umugambwe CNL. Abarongoye umugambwe CNL muri ayo makomine uko ari abiri basaba buramatari w'intara ya Rumonge kwicara ico kibazo kugira ngo atorere umuti ihohoterwa rigirirwa abari mu yindi migambwe itari CNDD-FDD igahagarara. Uruganda rwa radio Inzamba twarondeye kuri telefone buramatari w'intara ya Rumonge Consolateri Nitunga kugira duhe umuco kuri ayo makenga y'abanywanyi b'umugambwe CNL mu ntara rongoye. Turamukena.
Leko bwa gatongo wasarongo uyu mugambwe CNL avuga ko gutunganya amanama n'amakoraniro n'uburenganzira bw'umugambwe wose wemerewe n'amategeko mu Burundi. Ivya gatongo wasarongoye uwo mugambwe yavyibukije ejo mu ntara ya Kayanza aho yari yagendeye abanywanyi uwo mugambwe aho yamirije itotezwa rya mariko ragizwa abanywanyi umugambwe CNL mu gihe baba bariko baratunganya ibikorwa by'umugambwe. Avuga ko ivyo biteye kubiri n'umubano mwiza hagati y'imigambwe. Kurikira agatongo wasa
icyo bakiza n'uko bina yuko turabaye turabaye n'akuze ari amategeko amategeko adufasha gutandukanya ibyaha ufashe imbiri kwa shingiro yari kumeka yuko ziremera imigambwe myinshi yemeye imigambwe myinshi harimo ibizwa ngeka imigambwe ibyo nabyo biratobora ingene imigambwe ikora ingene yemererwa ingene ikora burya ibyo umugambwe uri ku butegetsi uyu munsi uri kuri uyu mukora n'ubundi mugambwe wemewe n'amategeko uranenguriwe ntibayemererwa mu byo twatanze harimo amategeko n'amategeko arubwo umugambwe CNL burayo yatomboye neza yuko ibikorwa bitunganya mu makomite mu makoraniro haba kutumba muri zone muri mupesi no kwekwirinda kuko abantu bagiye kure muri perimanase bikaba bigoranye abantu bashatse kugira ikoraniro bikaba ingorane none rero kandi twoyiwa akurikiye kutumba yuko iby'uburenganzira butanga kuri buri wese usanga wicaye ingorane zitari ingorane aho wicarira ingorane z'ukuri zo nyazo ingorane nk'uko tuvuze n'iterambere ingorane tuvuze ni ukubaho neza ku bantu bose ibi ngenge igitare gitugu n'aho bishikana.
Inzamba
twandaneza amakuru twateguriye mu ntara ya Kayanza aho imyidogo ari yose mu bayangayanga bo muri iyo ntara kubera itegeko rerutse gusohoka rivuga uko ibitungwa baza kubaga babanza kubishyira mu kibanza cavyo indwi yose. Abo bayangayanga bavuga ko gutwara inka mu kibanza cazo bibatuma bahomba kubera babirihira ivyo zirya indwi yose hamwe no guhemba ababicungera. Basaba ubushikiranganji bw'ubworozi gusubiramwo iyo ngingo. Umviriza abavuganye na radio Inzamba.
Iyi ngingo twaba twayakinye neza cyane mugabo ikintu twasanze ari amananiza keshi ibyo kuzana inka ngaha tukazimaza indwi kandi ubona ari kuzuba atacu na kimwe kirya burya inka cya ikiraro inyama turayihera twebwe rero tubona yuko ibi bintu ego tuzobigira ku by'itegeko mugabo abaganga bari bafite kugisanga aho ziri tuzobafata haza zishakubaba
ingingo nayo nayakiriye neza mugabo urabye ibintu bimwe bimwe byagiye bisangamo usanga ari amananitse afite kuvuga ati inka turabari kuye munsi mu bantu icyo bafashe bafatiye ku muyangayanga abaga inka kandi uwo muntu ayibaga ayigurira uwundi muyangayanga atabaga yego kutugurira gukora bari bakoze ikintu cyiza mugabo unyugurure ngo nze mbage ntabona icyo nzobagaho nzogikura n'ubundi nca mbona ko umengo ntiyamunanitse ubwanjye cyo kintu mbona cyokogwa ahubwo nyine ni babandanye bazifata hama barondera ubwo rucanje inka bazicanje hama batubwire ati uyi inka twarazicanje arageze yuko tujya mu isoko
twebwe ibintu twatishimye mugabo agiye banatubona niyo twe tuzoza mu misozi ukure inka uyishyire ngaha kuri sitade umukozi muhembe kandi ugume yigurira ibyatsi byo kuguma iki uko niko buri kurahoma kandi iyo umaze guta ikiraro ukayishyiramo iyo nkunguko nicyo iduma ikoraga ku nyama basi n'ubundi ko ubwo rucanze rwabonetse utubangire turinde aho twari turindiriri mutirekuye mutirekuye isoko ireme tumwe ko tugiye kugura inka mu isoko tuzoyibaga twiguriye mu isoko
niyo mu gisata cy'uburimyi haribonekeza imvugo z'ibihushane ku kibazo cy'ubukene bw'ifumbire ya fomi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko ifumbire yakenye kubera abikika mukiza bagaca baja kwicuruza ku giciro cy'umurengera aha yagiriye ko abagabisha ko ababikoze bategerezwa kubihanirwa ivyo akaba bishikirije mu gihe umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Dr. Rurema yaraherutse kumenyesha ko ubukene bw'ifumbire bwatumwe nuko akamo k'umukuru w'igihugu yateye abanyagihugu ko kuja ku TV mu kugwiza umwimbu bakitavye ari benshi bituma ifumbire ikena inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Gahungu.
Ikibazo cy'ikena gifumbire ya fomi ni irima ry'impeshi riheze carabaye akayobera abahinga kugera naho kigera mu biro by'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko iryo kena ry'ifumbire yaryumvanye abantu bisanzwe akavuga ko ataronse ivyegeranyo acagira ko avuga yuko abagize uruhara mu kunyegeza kugira baheze basubire ku badandaza iyo fumbire bazohanwa by'akarorero.
Hariho abadandaza batuma abarimyi batagira n'umurima bagasaba nk'uwo ibiro amajana atanu akeneye wewe ibirizana ibyo bira majanane agacari huwa mudandaza kabinyegeza amaze kubibona twamaze gufata umudandaza akavuga ngo yango narimbikiye banaka tuguze kuraba aho naka aho yagomba kurishira umurima ayishiramo turabura abona abantu babashaka yuko ifumbire ikena hanyuma ikenye baze kwigurisha uwo tuzofata tuzofata yuko ari icaha kuko ni sabotage y'ubutunzi bw'igihugu mu ntara BPAE ifumbire nta ni uzokwiruka gushika muri fomi wewe nyene kugatweka kuko ibyatubayeho ku mpeshi kubona ari njyewe nagiye kwimenyera ko ifumbire itarashika mu ntara aba BPAE baraho ubushikiranganje ariho buri ubu bigasubira kuba nibyo nzobihanira none mwicaye mu biro mukora iki mwe mubyumvise icyo nzogikara ko gose gose kuko abakorera mu bushikiranganje bw'uburimyi narabonye n'ibifitine.
Ku ruhande rwiwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu Diomede Nzeyimana we ntavyumva kumenya uburongo y'urwego avugira mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta yamenyesheje ko ifumbire yakenye kuko abarundi bitabye akamba batewe n'umukuru w'igihugu ko kugwiza umwimbu bica bituma ifumbire yari ikenewe itaboneka.
Ikibazo kijanye n'ifumbire ya fomi si ikibazo coroshe kuko mwarabonye yuko abenegihugu bararimye bararindira ifumbire kandi baretse n'amafaranga ntibayibona ica bitumye ngira murakizi abanye nico bari mu mukuru w'igihugu asebeye abarundi gusohora isuka ahantu hose hakirizwa kurimwa bo harimwe isi ndimwa abenegihugu barashoboye kuyigwiza inshuro zibiri canke zitatu ifumbire yari yateganijwe ntiyashoboye gukwira abo rero barici mugabo batashoboye kuronka ifumbire uko biri kose bategereza gutunganirizwa kuko n'uburenganzira bwabo ahubwo nibaza yuko no gushumbusha bashobora gushumbusha kuko murumva ko havuye igihombo.
Abarimyi bataronse ifumbire kandi bari barisha amafaranga baribaza igene abantu bo mu rwego rumwe bavuga indimi zibiri ku kibazo kimwe.
Pierre Gahungu tumukengurukire mu gusozera no makuru yacu nk'uko bisanzwe ku minsi ya mbere tubabwire amakuru y'inkino yaranze inondwi iheze aho umupira w'amaboko muri basketball umugwi wa Remesha watahukanye kuri w'Imana igikombe cy'iganwa ryateguwe n'ihuriro ry'amashyirahamwe yo gukinga impanuka mu Burundi. Umupira w'amaguru naho Burundi bwarakuye akarenge mu ihiganwa ry'inkino z'igikombe cya Afrika mu bakinnyi bakinira mu mahiganwa iwabo ivyo bita CHAN mu Gifaransa. Inkuru ya Alexandre Niyungeko.
ku munsi wa gatanu ari Dar es Salaam mu gihugu cha Tanzania Burundi bwatsinzwe na Djibouti kuri penalty zine kuri zibiri gusa ni nyuma yaho Djibouti yari ihejeje gutsinda Burundi bitsindo bibiri kuri kimwe nkuko ku munsi wa kabiri aho nyene ku kibuga cha Dar es Salaam Burundi bwari bwatsinze Djibouti bitsindo bibiri kuri kimwe ari nacyo gituma baciye bikora kuri za penalty Munyezamu wa Djibouti ino sambo ni hangu ya batazira Mandela aturuka mu Burundi akaba yafashe penalty zibiri tubamenyesha ko umukinyi w'umurundi Abedi Bigirimana akina mu murwi wa Kiyovu Sport FC mu ihiganwa ryo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ariwe yari yatowe ko ari umukinyi yigenjeje neza mu ihiganwa ry'2021 rishira ry'2022 uwo murwi wiwe ukaba warangije ihiganwa ufise ikibanza cya kabiri aho ni mu gihe wundi murundi Shaban Hussein batazira Chabarara akina muri AS Kigali ariwe yatsinze ibitsindo byinshi muri iryo higanwa akaba afise ibitsindo 16 umurwi wiwe warangije higanwa mu kibanza cha gatatu nayo muri basketball kuri uyu w'Imana ujumbura ku kibuga cha Department des Sports umurwi waremesha niwe waraye utahukanye igikombe cy'higanwa ryateguwe n'ihuriro ry'amashirahamwe y'ubwishingizi mu Burundi Remesha ikaba yatsinze Jimikana amanota 63-50 mu nkino zitanu zihuje iyo mirwi bwabaye ubwa mbere Remesha itsinda Jimikana yiyonkoye ko ica itahukana igikombe n'ibahasha by'imiliyoni 3 z'amarundi aho nyene muri basketball inkino zihiganwa ku rwego rw'igihugu zarabandanije ejo ku munsi w'Imana New Star yatsinze Tigers Makamba amanota 77-62 ku munsi wa gatandatu New Star ikaba yari yatsinze Brothers yo mu Cankuzo ku manota 77-52 nayo Tigers itsinda Aigle Noir 67-52 muri handball ku kibuga cha Sasinga wari umunsi wa gatandatu wihiganwa intwari yatsinze Galaxy itsindo 41-17 Muzinga utsinda Eagles 43-24 nayo Brothers yirahira Rukinzo ku bitsindo 50-29 gushika ubu Brothers niyo iri kwisonga n'amanota 15 igakurikirwa n'intwari na Golden zifise zose amanota 13 nayo Galaxy ikaza mu kibanza cha nyuma n'amanota 3 gusa
nunga duce dusozerera ano makuru twabateguriye tushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira edicordinage akoje na abateguriye ndabifurije kugira amahoro no kuganirwa mu banyu no mu byanyu